Nizera chane gose kwisezera no rizoshika. Nizera kugite chunye kizonaka.
Namasari make daboni muri giye kokwa.
Kuko vuba ku isaha yayo bigiye gushika.